Lidi Gahimbare.
Turi kwa gata ningine kezo jambere kwezi kwa mwenye onyunga kanu mbili na chumini chenda. Nunganyo kwa shikiriza makura buka kuru na mutaga. Ayona yaka wagizuwa ningingo huru huru zikurikira. Ingingo yoko gumiza mugasha mengesha makuru vane vikinya makuri wachu. Numudereva wawo ngo ni yakare inganyo huko bivugwa. Nunge mumba babura nila metre ndaisaba. Aka buka ko bagie kunguruza kugirango ihinduke. Na umukuru wigi hugu arangi jama wanga iwe ngo agi. Kudoronswa iteka n'icubahiro bimukwiye nkuko biri mu nteguro yibwirizwa ritunganya ugushasha amategeko agenga umukuru w'igihugu ariko ngo umukuru w'igihugu atatowe nta doronswa iryo teka byabigwe mu nama ashikiranganje yo kuri uno wa gatatu ngo kubona Michel Kafando intumwe idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU atanga imihoho mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ko ari kimenyetso cuko igihugu gitekanye nayo mugambwe FRODEBU bakavuga ko abari kumufasha batabyifashemwo neza karimandira wacu wo kuno wa gatana za kudushikana mu ntara ya Muyinga idonido ni mukanya Elia Kadogo ni wari mpinga bw'ivyu
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Daswe kwa ikaze muri ano makuru duhera mu gisata c'umutekano komisera je juge police mu ntara ya Kayanza saba makomita je umutekano w'abantu n'uwamabarabara yashizeho mu bituro byose by'imiduga gwimiriza abashoferi ngo bareke gukunda amafaranga gusumbuko bitaho abo bunguruje opapa Marowe ntunde n'Imana abivuze nyuma ya imodoka y'ubwoko bwa Yase yagidisanganya ku mugoroba wo kuri uyu wa kane hagapfa bigeme babiri abandi barenga 10 bagakomereka iryo sanganya ngo ryoba ryaturutse ku muvuduko hamwe n'amapine ashaje nkuko mu gipolisi babivuga mu bijyanye n'umutekano nyene mu ntara ya Bururi umugabo azwi ku izina rya Niyo Ngabo Salvatore yaba ku mutumba mudima komine n'intara ya Bururi yatowe ikiziga muri kino gitondo mu gitondo cyo kuri uno wa gatanu imbere y'ubunywero bumwe buri ibuta kuri uwo mutumba nyene icishiwe umugabo ntikiramenyekana akaba atagikomere caboneka ku mubiri wiwe nkuko ababonye icyo kiziga babivuga Frederic Niyonzima buramatari w'intara ya Bururi yishikiye hafiriye uwo muntu mu gitondo cyo kuri uno wa gatanu nyene yamenyesheje ko abantu batatu bagizwe n'abari muri icyo kirabo igihe umugabo yahashika bafashwe ku mvuza amatohoza agasaba inzego zibijejwe gushira ahabona vuba ibishoboka ibyo ikubyerekeye urugo rupfu urete ugo rupfu uwo mugabo buramatari w'intara ya Bururi avuga ko iyo ntari tekanye agasaba inyabune kubandanya kubandanya bamubatiye amahoro n'umutekano mu bijanye no kumenyesha makuru harimo n'ubutungane amenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu n'umudereva wabo bakwije iminsi 10 bafungiwe mu ntara ya Bubanza sentare nkuru ya Bubanza yafashe ingingo kuri uyu wa kane yo kubagumiza mu ibohero umwe mu bababuranira ranegura iyo ngingo abona ko ari yakarenganyo Maître Martin Ndayisaba akamyesha ko ariko bagiye kunguruza kugira ngo iyo ngingo ihinduke tumukurikire akaba yakwe ku telefone na mugenzi wacu Eline Bell nibigira
ingingo yafashwe bamenyesha makuru bane amwe n'umushoferi wabo iyo ngingo ikaba itatunezereje tukabona ko inyuranye n'amategeko
zikanyuranye n'amategeko mufatira kuki
kubera ko umushikirizamanza mu byo yagirije kanonisha makuru atavyemezo cyo tuma sentare y'umwiherero ifata ingingo yo kubafunga by'agateganyo twebwe icyo tugiye gukora tugiye kunguriza iyo ngingo tukizera ko umucamanza wa sentare y'iyo ngururizo azofata ingingo idushimisha
icizere cyanyu gihagaze
icizere dufise ni uko sentare y'iyo ngururizo izobona ko abamenyesha makuru bafunzwe atavyemezo bihari bivanye n'icyabagirizwa
umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi yarasohoye urwandiko yerekana ko abamenyesha makuru bafunzwe kubera bafise ibyaha bagiritswe
urwandiko twarubonye ariko kucaha bagirizwa ni uko bidakwije ibyemezo kugira cyitwe icaha kuko ibyo bagirizwa bidafise ishingiro
mubijanye na politike mukuru w'igihugu arangije amabanga yiwe ngo agiye kuzonosa iteka n'icyubahiro bimubereye nkuko biri mu nteguro y'ibwirizwa ritunganya gushasha amategeko agenga umukuru w'igihugu mu gihe arangije amabanga yiwe bivugwa na Prosper Ntagwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta nyuma y'inama ashikiranganje yo kuri uyu wa gatatu avuga ari koko umukuru w'igihugu yashikiriye amabanga atatowe na doroswa igyoteka ni cyubahiro Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta
Ineguru y'ibwirizwa risubiramo ibwirizwa nimero rimwe agakwego 20 byo kuwa 9 kigara mu mwaka w'2004 rishinga amategeko agenga umukuru w'igihugu yahejeje ayo mabanga. Iyo neguru yashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ubutungane kubahiriza iteka n'itekane by'igihugu no gushingura ikimangu cya leta. Umukuru w'igihugu ni umuntu ahambaye cyane mu buzima bw'igihugu. Nico gituma mu kiringo ari ku butegetsi cyangwa yarangije amabanga yiwe akwiye guhabwa iteka n'icyubahiro bimukwiye ariko iryo teka n'ico cyubahiro bivana n'ingene yashikiriye ubutegetsi umukuru w'igihugu atendagaje inzego akiyagira ubutegetsi canke ubwiye ku butegetsi kubera umwumvikano w'umugwi w'abanyepolitike niyo fatwa cyo kimwe n'uwitorewe n'abenegihugu ibwirizwa rihari ubu ryerekana ingene abahoze ari abakuru b'ibihugu bafatwa ntiritandukanya ngo rifatire ku bugene bashitse ku butegetsi iyi neguro rero ije gutunganiriza abahoze ari abakuru b'ibihugu ifatiye ku bugene babushitse ko ije kandi kwisunga ibwirizwa nshingiro rihari ubu mu gutegekanya akarusho gasubirira uburenganzira abo bahoze ari abakuru b'ibihugu bari bafise bwo kuba bakenguza amateka ubuzima bwabo bwose ibwirizwa nshingiro dufise ubu ryabakuyeko inama nshikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyitosora no kuyunganira mu duce tumwe tumwe
Tukiri mu gisata cha politike nyene gutanga imihoho kwa Michel Kafando intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi ngo ni kimenyetso cy'uko Burundi butekanye bushikizwa na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD hari ku muhinga mu wokuru uyu wa kane masengesho atunganywa n'uwo mugambwe buri kwa kanurangiza ukwezi tumukurikire
Liatuma dukomera nyagukomera ibi bitutsi baduduka nivyo dubidukomeza kandi twebwe twigira gato gato imana igo bivuga iti we bandaniza urugendo urugamba sigwawe ndakwibonera
none yashantaje bahora ko yakafando mbwira umuntu hari uri inde cyagiye hari agushwana muri nation zene ngo rukore ko kafara bo nyene babonye ko bikwiye ijwi ry'imana ryaragerera bwariti ntibaje mu matora hakiri tase bavuga bati hari hindyane hagati y'abarundi Kuko igihe hose hariho umuhuza nuko hariho ahuza abantu bari kubarajyana. Rega hajya kiya n'ikimenyetso gikomeye. Oni yasinya yuko mu Burundi atabantu bari kubarajyana nico gituma umuhuza adakenewe. None mushaka bivuge gute? None mushaka. Mushaka wenda kugira itangazo ngo twabonye ko mu Burundi atangyareza ikihari none ntibikenewe kwa umuhuza. Oya. Bavuze bati umuhuza atagikenewe nuko atamigwi ihanganye ikihari. Ijya ni message ikomeye. Zera ndababwira nti mwebwe muja kurondera imenyesa handi mwaba muri ko murabibona. Ngo bafisa amaso yo kubona ntibabona. Bahagira amatwi yo kumva ntibumva. Ne mpavumera nka Yesu ngo mbega bisi none bizogenda bi. Uko gabishe yakwaje kuzoherera he? None twebwe ntitwapfuye bagahamba. None ndi yatuzuye.
Aha. Ku ruhande rw'umugambwe sa Nyafrode babona ko uko gutanga imihoho kwa Michel Kafando gutatangaje ngo kuko byagaragaye ko abategerezwa kumufasha mu gikorwa ONU yari yamuhaye batabyigenjejemo neza Phineas Nigaba avugira uwo mugambwe agatanga akarorero k'abategetsi bo mu karere ndetse na leta y'u Burundi ko batatereye ku rugero rushimishije kugira ibiganiro bihuza abarundi bigende neza akizera ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijya bandanya rifasha kugira ngo ibibazo by'u Burundi bitorego umuti kurikira Phineas Nigaba kuri mikro ya mugenzi wacu Marie Claire Cadenet
mu mugambwe sa Banyafrode ubwa mbereho nibyadutangaje turavye ibihe yakoreyemwo abatebeza kumufasha ingene bitwaye tubona ko ahubwo yari yarihanganye kuberako icyo bari bamushiriyeho ONU yari yashatse ko yofasha Burundi kugira ngo batorere umuti amatati ya politike yari mu Burundi abo byega rero ntabwo bamufashije neza ashaka kuvuga ubutegetsi kuvuga leta n'umugambwe CNDD-FDD nabo bakorana ntabwo bakoze igikorwa bateza gukora neza nuvugana abandi banuvuga ko bari muri opposition nabo nyene byarabagoye ntibakoze neza igikorwa bari bategereza gukora turabye rero n'abakuru b'ibihugu mu karere nabo nyene Burundi burimo ibyo bateza gukora ntibabikoze neza kuko nawe nyene yarabivuze ko atigeze aronka ubufasha buvuye kuri abo bantu mwarabonye ko wafasha kugira ngo ibyo bigande bizogende neza president Mukapa nawe nyene yatanze imihoho kubera ko yabonye yananiwe bamunanije umva rero ku yanse ko yobandanya besha abarundi abesha n'amakunka ariko aragirisha ibiganiro kandi taribyo
ariko ntiyavuze igituma yatanze imihoho
twebwe nk'abanye politike turagira icyo no kwita umwihwezo kuko umuntu nkuya umwe bahankuja ntiyotanga imihoho atakintu abona cyabimuteye twebwe ibyo twibaza rero byabimuteye kandi byukuri tubona byo bari ibyo
mbega murabona yuko inyuma yitangwa y'imihoho rya Michel Kafando ho bahagiye gukurikira iki
twibaza ko ishyira mu mpuzamakungu ONU ritashobora guheba Burundi bateza kuraba uwundi muntu bazoshiraho kugira ngo ashobore gufasha kandi batonge bonge basabe na karere ntigashobore kwigenza nkuko kigenjeje ahubwo ikashiremwo ukuboko kerekane neza kuko ariko karafasha kugira ngo ibibazo by'u Burundi bitore umuti
isanganyiro
standatu direnga 10:38 makuru tubategurira abandanya mu bijanye no kwiyunguruza ibikorwa byo gusanura amabarabara yononikaye mu gisagara cha Bujumbura ngo bigiye kudotangura mu minsi iri imbere byashikirijwe kuri uyu wa gatanu byashikirijwe kuri uyu wa kane n'umunyamabanga Naigedwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta mu gihe yariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatu arangiye kubijanye n'ibihomoka bitandukanye byibonekeza muri kino gihe cy'imvura egide ni jimbere akamenyesha ko leta iriko iregeranya uburyo bwo kudibira ibyo bihomoka Jean-Marie Vianney Ngendakumana
Ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje bw'ibikorwa vya leta mu mezi atatu arangiye Egide Nijimbere umunyamabanga ntahegaezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta yamenyesheje ko ibikorwa vyo gusanura amabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura bizoba vyatanguye mu minsi ya vuba
kubijanye no gusanura amabarabara ibikorwa bitari bike biriko birarangura uburyo bukabuzotangwa ni banki y'isi banki mondiale iyo banki nyene niyo iriko iradufasha gutunganya neza kubaka amabarabara amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura buhenzi Kanyosha, Musaga, Ngagara, Magihosha, abisubiye hose hamwe burebure bungana ibirometero 11 n'ibice bitanu. Iba bajya mutakura ryoko yabaye kabera bahinga nibiki. Kabaje muri abino barazokoko.
Kubijanye n'ibihomoka vyibonekeza mu bice bitandukanye, Egide Nijimbere yamenyesheje ko bariko baradodora ku mashyirahamwe atandukanye akorana na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo.
Navuze ko twazi ibihomoka byo kwintangwa. Kandi naho no mwokubitira mwosanga imashini ziko zirakora. Hariyo ishyirahamwe ry'abasirikare haheze indwi zibiri dutanze uburenganzira bwo gutangura ibikorwa hari byagikungu hari byagihosha hari byagenda mu kanisha ni henshi aho hose turahaze iyo umugabo atewe ayivuna ku buryo ashoboye twatewe n'impanuka zikirere mu kwihangana ntitwicaye aho hose turahaze ubuyobozi bw'itiki yakwega yirukanga ejo no hino yegeranya uburyo isaba mu bandi baba badufashanya kugira dukore aho hantu
nawe kubijanye n'ibikorwa byo guca amabarabara muri kati ya Nkenga Busoro iri muri zone ya Kanyosha ngaha mu gisagara ca Bujumbura byahagaze umunyamabanga ntahegaezwa mu bushikiranganje ibikorwa vya leta yamenyesheje ko ikigo Obuha arico cahawe uburyo bwo guca ayo mabarabara agasigura ko vuba cyane ibikorwa bigiye kubandanya
inkuru ya Karimanzira
ugutavugana kudahanugwa hamwe no kwirengagiza amategeko ni bimwe mu bituma ugaruka go mu ntara ya Muyinga ngo rushobora gukora ibikorwa byo kutihanganiranira bishyizwa n'abanyagihugu abarongozi b'imigambwe muri iyo ntara urongoye iyo ntara Aline Manirabarusha akavuga ko bene ibyo bikorwa byagabanutse kubera ubu abo byega bafise aho baganirira atanumwe avuyemwo bose bakabona ko ingaruka kutihanganiranira zigaruka kenshi kubabikora nayishira hamwe mipareke bahamagarira ugaruka kurondera icyo ruteje imbere aho gutana mu mitwe Placide niyo mwungere yarakubiteyo adutegurira inkuru ikurikira
Bamwe mu banyagihugu bo mu migambwe itandukanye bavuganye na Hadisa Nganiro ku mitumbi mwimwe ya komine Gasogwe bavuga ko kutihanganiranira hagati y'ugaruka go mu migambwe itandukanye ahenshi biva gutamenya amategeko Change na ho kukutu wa hiriza imhanuroza wa kulira.
Viva chane chane kukwishi ma mugabo na sanza luku tamenya mategeko. Mugabo kubera ko bavuga yuko tauba koma koma nuguba koma komye atahabijana. So gituma rero bagira ibyo bashaka kukamengo nta mategeko ahari.
Ako banuko numvise bavuga ngo batoye ibipanga abandi ngo batoye namabuye baterana. Kindi kuri nibumva ijambo ry'abavyeyi nakubesha mutama je hambere je nikuri ijambo papa yambwira ndaca ndarigendera indero abavyeyi barayitanga mugabo rufase ni rw'abana ruri kure
ku bwa sokuru Saidi arongoye umugambwe prona mu ntara ya Muyinga bimwe mu bituma habo kutihanganiranira hagati y'abanywanyi b'imigambwe cyane cyane urwaruka ngo harimwo ukudatahura ingendo ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi
imvonya mukuru usanga ari kudatahurana habuze kutakira ivyumviro by'abandi cyangwa ushobora gusanga hari abanya politike byoshika ugasanga ntibegerwa ruka rwabo babwira ingene babwiriza kwigenza
eka nabigira imana Prosper harongoye umugambwe CNL muri iyo ntara niko abibona ahavuga ko harugwaruka rutaramenya kubana nabandi
iryo shamirana cyangwa icyo kuba kugwatwa defa ko kutamenya kugo gwaruka rutaratahura ingendo ya demokarasi yego nta vyamavyera ngo de mugabo twe niko vanga turi ntamba yo kurundi gwaruka
mu mugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara bo bakaba batumbwiye ko icyumviro cyabo two kibariza mu vugizi bw'uyo mugambwe hugwego rw'igihugu canke mu ntwaro Aline Manirabarusha buramatari w'intara ya Muyinga nawe nyene ntakanako harabo bikigora kubana nabandi ariko ngo icari carabuze mu ntara rongoye ngo kwari kutagira aho bahurira ngo bayage
ikintu kinini cyabituma kwari kutamenya kutavugana kuko burya iyo muci cyabane ngo muvugane numenye ikiri ku mutima w'umwe wundi amenye ikiri ku mutima w'undi ubu rero ko dushobora kwicara dukicara nimba bavuga ati wewe uramatari wewe uri nkunzi
barubahuka kuvuga nkamwe bwe bakabavuga
barubahuka kubivuga mugabo ngira imana yuko atabintu bibaramvuga ko mugabo hari gihe padoma ko rutoke nakaje bakavuga ati wewe mugambwe nakabutwara n'uyu ibiko wabigize wabigize kubera iki bakaca bavugana rero ukuri kubera n'ukundi ntibari bazinanye urumva rero hamaze kuba kuganira cyangwa ugasanga ngo sinukwicarana n'umusenere mu kabari none bitwaye iki ibyo rero twari utuntu ubona duto duto tuboha abantu mu mutwe kandi atanaho dufatiye
naye mwishira hamwe Miparec n'Interetse Emmanuel umuhuza bikorwa mu mugambi nyubahiriza uhuza urwaruka ruvuye mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kwiteza imbere asigura ko abanywanyi b'imigambi cyane cyane urwaruka bashamirana kenshi araba badafise ico bakora agahanura abanyepolitike gushira imbere imigambi iyo tumugo gwaruka rutoroha guhenda bafatiye ku bukene cyangwa ubushomeri rurimwo guretse ihungabana ry'umutekano be n'urwanko abo banyagihugu eka n'abarongoye imigambwe bakavuga ko ingaruka zo kutihanganiranira hanini zigaruka kuba bariko barabikora ngo badakomeretse baraheza bagafungwa akarorero batanga ni nk'urwaruka rugera kuri rune bwo umugambwe uri ku butegetsi ruheruka gucirirwa umunyororo wo guherayo mu kwezi k'umunani kuno mwaka bagirizwa kwica umunywanyi w'umugambwe CNL nayo batanu bavugwa ko arabo muri uwo mugambwe CNL ku mutumba wa Masasu komine Gasogwe bo bakaba bagifunzwe ntibogora Jerome arongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga akaba yabwiye Hadisa Ganiroko iyo habaye imishamirano ifatiye kutihanganiranira mu bya politike abafashwe bavuze ko bava mu migambwe iyo migambwe ngo iraheze igahamagagwa gutyo ikagira icyo bavuze ko haba kubemanga canke kubihakana imbere yo gukorerwa amadosiye arunga ikigubutungana
Placide niyo mwungerero akenu yakaho inonga hacetsodira no makuru rekanshimire mwebwe mwese mwari mwiyatezabiri shimire kandi Elia Kadogo twifurize kugira umunsi mwiza waberanda kubari mu idini rya Katolika